mwe mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Aloys Bigirimana niwe waduteguriye amakuru yo hirya no hino ku isi. Umwanya ni wawe.
Urakoze Geoffrey. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugambi w'abademokrate niwo ugiye kuzogenzura Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyuma yaho abademokrate babiri, John Ossoff na Reverend Raphael Warnock, batsindiye intebe zibiri. Imigambwe ibiri ikomeye yariko irarwanira muri Leta ya Georgia. Intsinzi y'abo bagabo babiri ihaye abademokrate kwigarurira Sena yari mu minwe y'abarepublikani. Kandi n'akaryo keza kuri Joe Biden n'abashingamateka bakomoka mu gambwe wiwe kuzorenganya amategeko yabo bitabagoye cyane. Perezida yatowe Joe Biden yaciye yihuta gukeza abo bagiye kuzoba abasenateri bashasha, mu gihe abarepublikani aribo bari biganje muri Sena ku ntebe 50-48. Iyi ntsinzi iciye ibagabura ku ntebe 50-50. Icegera cya perezida catowe Kamala Harris w'umudemokrate niwe azozadanura akazoshobora kwama ari ku ruhande rw'umugambwe wiwe w'abademokrate mu gihe azohitamwo kubikora. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ejo ku munsi wa gatatu ryaratanze uburenganzira bwo gukoresha urucanco rugira kabiri rwa COVID-19, bituma haba icyizere ko ibihugu bya Buraya bigiye kugira agahengwe mu gihe ibitigiri by'abandura bibandanya byiyongera. Urucanco rwakozwe n'ihinguriro ry'imiti Moderna rugiye gukurikira izakozwe na Pfizer na BioNTech mu gucandaga abanyagihugu b'ibihugu 27 bigize uwo muryango, aho amareta ariko anebagurwa ko yatebeje kuronsa abanyagihugu incanco. Iyi nkuru itangajwe mu gihe icyo kiza cyahitanye ubuzima bw'abantu barenga 15,700 ku isi mu masaha 24 aheze. Hambavu y'iyo nkuru, intumwa zo ku rwego rwo hejuru za OMS zari zirindiriye kujya gutohoza amamuko y'uwo mugera mu Bushinwa zarabuze ayo zikira nayo zimira, inyuma y'aho Ubushinwa bubimiye uburenganzira bw'impapuro bwo kwinjira muri icyo gihugu ku munota wa nyuma. Uwo mugwi w'abahinga 10 wategekanya gushika mu gisagara cya Wuhan mu Bushinwa muri iyi ndwi. Sudani yarasinyiranye amasezerano na Israeli yo kunagura imigenderanire ejo ku munsi wa gatatu. Ayo masezerano yakurikiwe n'ayandi aho Ibanki Nkuru y'Isi izoca iha icyo gihugu umuriyaridi w'amadolari yifashanya buri mwaka bifashijwemo n'umushikiranganji wa Amerika w'ikigega. Aya masezerano asinywe atakwezi kurahera Amerika ikuye Sudani ku rutonde rwirabura rw'ibihugu bifasha iterabwoba ku isi, inyuma y'aho icyo gihugu cyemereye mu kwezi kw'icumi kunagura imigenderanire na Israeli. Sudani igize igihugu cya gatatu cy'Abarabu gisinye ayo masezerano na Israeli, inyuma ya Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe hamwe na Bahrain byayasinye mu mwaka uheze. Ishyirahamwe ry'abagiraneza International Rescue Committee ERC rivuga ko rizofasha abategetsi ba Sudani mu gufasha impunzi ziri mu makambi ya Umrakuba na Teneba. Izo kambi zihaye indaro 1,000 by'abanya Ethiopia bariko barondera ubuhungiro inyuma yo guhunga intambara yabereye mu ntara ya Tigre ya Ethiopia. ERC yavuze je ku munsi wa gatatu ko abantu barenga 60,000 bajabutse urubibe bava muri Ethiopia binjira mu buseruko bwa Sudani kuva aho intambara muri Tigre itanguriye mu ntango z'ukwezi kw'11. ERC ivuga ko hafi cya kabiri cy'izo mpunzi kigizwe n'abana, benshi muri bo baburanye n'imiryango yabo igihe bahunga intambara. Intambara hagati ya Leta ya Ethiopia n'abayirwanya mu ntara ya Tigre yo mu buraruko yahitanye ubuzima bw'ibihumbi by'abantu yongera ikura mu ngo zabo abashika 950. Benshi bavuga ko hataratekana ku buryo bosubira mu ngo zabo, naho Leta ya Ethiopia ibandanye ibizeza ko imirwano yarangiye.
Koze Aloys Bigirimana kutugeza wayo makuru. Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 na FM 88.3 naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41. Mu murwa mukuru wa politiki u Burundi Gitega haraye hatangijwe banki nshya izafasha guteza imbere urubyiruko.
Iyi banki igitangura hariho abari bazi uko ari banki izotanga gusa ingurane. Mugabo ubu twagomba tumenyeshe abarundi bose ko ari banki ijejwe ubudandaji nk'ayandi mabanki yose.
Ezekiel Nibigira, minisitiri ushinzwe urubyiruko mu Burundi, niwe wafunguye iyo banki. Aho mu Burundi kandi leta iraburira abaturage kudakomeza kurenga ku mabwiriza yo kwirinda ikiza cya COVID-19. Mbere yo kuza mu biyaga bigari, duhere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. W'Inteko Ishinga Amategeko Congress yaraye ibaruye bwa nyuma amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 11. Byagenze gute? Mugenzi wacu Thomas Kamilindi nibyo atubwira.
Nk'uko amabwiriza Congress yiyemeje ku cyumweru gishize ku itariki ya 3 y'uku kwezi, imirimo yayo imitwe yombi iteranye yatangiye ejo neza saa 7 y'amanywa ku isaha ya hano i Washington DC, ubwo byari saa 2 y'ijoro mu Burundi no mu Rwanda. Inama yari iyobowe na Perezida wa Sena ari nawe Vice Perezida wa Repubulika, umurepublikani Mike Pence. Yatangiye asoma ibyavuye muri koleji y'abatora leta ku yindi, akurikije uko zikurikirana uhereye ku nyuguti ya mbere y'amazina yazo. Ebyiri za mbere, Alabama na Alaska, ntizateye impaka na gato. Zombi Perezida Trump niwe wazitsinzemo. Ikibazo cyazamutse kuri leta ya 3, Arizona, Trump yatsinzwemo. Abarepublikani banze kwemera ko Joe Biden yayitsinze. Perezida w'inama Mike Pence yasanze bikurikije amategeko, kuko byariho umukono byibura w'umusenateri n'umudepite umwumwe. Noneho yemeza ko imitwe itandukana ijya kubijyaho impaka ku ruhande. Mu by'ukuri abasenateri nibo bagiye iwabo, kuko Congress yose yari iteraniye mu cyumba kinini cy'inama y'umutwe w'abadepite. Abadepite rero bo bagumye mu cyumba cy'inama yabo. Perezida w'umutwe w'abadepite Nancy Pelosi niwe wayoboye impaka zabo z'abadepite rero, naho Perezida wa Sena Mike Pence ayobora iz'abasenateri. Homba ariko ni mu ngoro imwe nini cyane ya Congress. Buri muntu umusenateri cyangwa se umudepite uwo ari we wese yari afite iminota 5 yo kuvuga icyo abitekerezaho nta wundi umuvugiyemo. Impaka zamaze akanya gato, noneho abantu 100 bakoraga imyigaragambyo yo gushyigikira Perezida Trump hanze y'ingoro ya Congress, bamena urugi n'ibirahuri by'amadirishya rw'ingoro y'inteko. Bamwe binjiramo n'umujinya mwinshi bambaye ingofero za Trump, bafite n'amabendera y'igihugu. Polisi ya Congress byarayirenze, inarirwa kubakumira kugera no mu bice rubanda batemerewe kugeramo badafite uruhushya. Muri icyo gihe President Trump yarimo yandika kuri Twitter anenga Vice President we Mike Pence ngo ntabwo afite ubutwari bwo gukora akazi ke. Abashinzwe umutekano wa Mike Pence n'abashinzwe umutekano wa Nancy Pelosi, nimero ya 3 mu butegetsi bw'igihugu nyuma ya Perezida na Vice Perezida ba Repubulika, barabatwaye bajya kubahisha ahandi hantu hatandukanye. Abagize Congress nabo inzego z'umutekano zarabasohoye zirabahungisha. Meya wa Washington DC umutegarugori Muriel Bowser yahise ashyiraho amategeko yo kudasohoka mu rugo mu murwa mukuru wose guhera saa 12 y'umugoroba kugera saa 12 mu gitondo. Nyuma yaho Nancy Pelosi yamusabye gutegeka igisirikare cy'umurwa mukuru bita National Guard gutabara Inteko Ishinga Amategeko. Umuntu umwe w'igitsina gore yarasiwe imbere mu ngoro ya Congress. Amakuru ya nyuma yatangajwe nuko yaje kwitaba Imana nyuma yaho ari mu bitaro. Abandi bantu barakomeretse bakomerekera mu myigaragambyo yo hanze, barimo bahangana na polisi yagombye gukoresha ibyuka biryana mu maso. Muri aba bakomeretse harimo nabo mu nzego z'umutekano. abapolisi bari bambariye urugamba ku buryo bukomeye cyane babohoje ingoro ya Congress nyuma y'amasaha ane yose yari imaze mu maboko y'abayoboke ba Trump. Mu magambo make, habaye akaduruvayo kakataraboneka ku ngoro ya Congress. Abashakashatsi n'abanyamakuru b'inararibonye bemeza ko ari ubwa mbere na mbere bibayeho mu mateka ya demokarasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mike Pence yatangaje ku mugaragaro kuri Twitter ko gutera inteko ishinga amategeko bidashobora kwihanganirwa, ati ababikoze bose bagomba kubiryozwa n'amategeko akabahana yihanukiriye. Joe Biden watorewe kuzayobora igihugu muri iyi myaka iri imbere yabwiye ijambo igihugu avuga ko atari imyigaragambyo ahubwo ari imyivumbagatanyo. Yasabye Perezida Trump kujya kuri televiziyo nawe kugira ngo abwire abayoboke be kubohora ingoro ya Congress. Trump yarabikoze koko gato nyuma yaho, ariko akomeza kuvuga ko yibwa amatora. Abandi banyapolitiki benshi batandukanye, abarepublikani n'abademokrate, bamaganiye kure ibyabaye kuri Congress, barimo na president wa 43 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, George W. Bush, umurepublikani wategetse igihugu imyaka 8 kuva mu 2001 kugera mu 2009. Abagiye mu myigaragambyo kuri Congress bari babihamagariwe na President Trump, wari wabasabye kujya kotsa igitutu abageze inteko ishinga amategeko kugira ngo bambure Biden insinzi ye maze babe ariwe bayiha. Yari yabasezeranyije ko azana ubwe mu myigaragambyo yabo kubabwira ijambo. Byose byahagaze atarajyayo.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Ejo kuwa gatatu igitega mu Burundi, banki y'urubyiruko yatangiye kumugaragaro gufungura amakonte y'urubyiruko n'abandi bose babyifuza. Banki yatangaje kandi ko yiteguye guhita yakira abakeneye gusaba imyenda. Ni inkuru ya Radio Ijwi ry'Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, twayisomeye na mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Yugururi cyese ibikorwa by'ibanki y'iterambere y'imigambi y'ugwaruka, Ezekiel Nibigira umushikiranganji ajejwe ugwaruka yavuze ko naho iyo banki yuguruye itaje gutanga ingurane kugwaruka gusa nk'uko abatari bake bahora vyibaza, ahubwo izokora nk'andi mabanki yose y'ubudandaji. Yaciye hamagarira ugwaruka gutunganya amadosiye yo gusaba ingurane.
Iyi banki igitangura hariho abari bazi uko hari ibanki izotanga gusa ingurane. Mugabo ubu twagomba tumenyeshe abarundi bose ko ari ibanki ijejwe ubudandaji nk'ayandi mabanki yose. Guhera uyu munsi abantu barashobora kuza kugurura amakonti yabo. Abagomba no gusaba ingurane guhera uyu munsi barashobora kuzana amadosiye yabo muri iyi banki. Urwaruka rwari rumaze iminsi rubaza ingene bizogenda canke igihe ico gikorwa kizotangurira. Ubu rero ntibaze basubire kutubaza.
Sixte Niyuhire umuyobozi mukuru w'iyo banki ifise icicaro gikuru mu gisagara ca Gitega hagati mu Burundi, avuga ko akarusho kuri iyo banki aruko inyungu izoba ntoya ugereranije n'ayandi mabanki y'ubudandaji, ariko ntiyashimye kuvuga uko iyo nyungu ingana. Ikindi nacyo kizoba nk'akarusho nk'uko uwo muyobozi mukuru abandanya bivuga, nuko leta izoshobora kwishingira ugwaruka kwishize hamwe mu makoperative bagahabwa ingurane atangwa ati batanze.
Ni banke ije kugira ngo yakire amafaranga y'ugwaruka kandi yongere itange ingurane kugwaruka. Kugwaruka rudafise n'ingwate zisabwa ahanini n'izindi banki. akona karusho ka mbere e banke isongize ni banke iki ninacho ni banke ishaka kwegera gose abena gihugu kugira ngo ibafashe mu bikorwa byabo biterambere kugira ngo igihugu cacu gishobore kuzamuka tugerageza dukorane n'abandi duje gukorana kugira ngo turayuko n'ivyerekeye bita mu Gifaransa taux d'intérêt inyungu dusaba kugira ngo ibe iri ntoyi ugereranije n'uko ahandi zitangwa kugwaruka gogo ni inyungu ntoyi cyane kuranije n'ahandi
ugwaruka ruva mu ntara zitandukanye rwari rwazindutse ruza kuguruza amakonti kugira ngo nago mu minsi iri imbere rushobore gusaba ingurane zo kwiteza imbere. Uwo musore yaje avuye muri komine Bweru intara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi.
Uno musi musore kanyamuneza nko kubona tubaye nk'abambere tukaba twanashitse ngaha mu kugira twuguruze konti mugira tutangura imigambi yacu tunatera kwa murundi gwaruka ruba rufite imigambi yo gutera imbere yuko boza kubwishi mugira naho bazomenye ejo hazoza habo nyine hazobahame je kintu ndindiye ku ino banki nibaza ko cyo bari kintu kinini ya cyane ino banki niyo ngomba nanje dutangurana mugira ni hihangiro yuko shobora kuzoserukira nk'urundi gwaruka fate ko mu Burundi bazotanga akarorero ku migambi nzoba mfise ntungereza banateye imbere je akarusho nzoba ngiye koronka mugihe nzoba nugurije konti mu banki nuko nzoza n'imigambi yanje hama asaba nk'akadeni mu kugira nshobore kwiyungunganya mu kugira ntahere imbere mu vyane ko ndakora nashobora koronka ukuntu akori
kubw'Imana Grace n'umushinguzi wa koperative umushinge w'iterambere yo muri komine Ndava intara ya Mwaro hagati mu Burundi nawe nyene avuga ko yiteze byinshi kuri iyo banki
abari muri koperative yacu n'abajene kandi iyi bije nayo urabona ko ari ishimikiye no kubajene nyene n'iterambere ry'abajene rigomba kuza twebwe rero nk'abajene cyane na representation yayo usanga n'abantu nyene bakiri bato rero twebwe twavuze tuti ntitwotangwa niswe twanashitse ubwa mbere ngaha mbere nitwe bahereye ko kugira ngo ntidutangwe n'iryo terambere yego kuko n'iryo shimikiro ryacu twahora tubura uburyo bikatugora dushaka gukora umugambi tukiyumva icyo twakora tukaraba iyo dukora uburyo tukabura mugabo rero y'ibije yaje twazindutse hakiri kare kugira ngo twiyandikishe twiguruze iyi konti hama tugaragaze ubushake dufise.
Uwo mwigeme avuga ko bari batinye kwitura ayandi mabanki y'ubudandaji akavuga ko basaba mananiza mu gutanga ingurane ikindi wo mwigema abandanya asaba abashinzwe iyo banki n'abayirongoye nuko ibyo bemereye ugwaruka ko viciyumviro ciyo banki kivuka byojana n'ingiro
twaratinya kuja mu yandi mabanki kuko twiyumvira kuguruza byonyene biragoye ariko ngaha aye kuguruza ni kubuntu kuguruje kubuntu tugaje twumva n'inyungu ni batugurana zizobantu bizotworohera ku migambi yacu kuko wasanga tutokora n'imigambi miremire kubera uburyo ari buke rero twebwe twiteze ikintu gikomeye cyane muri no bank ico twosaba nuko nyene two twitaho nyene nkuko babitwemereye yego ntibizobe ibyo kumunwa gusa tubibone mu ngiro kuko ubu ntiturabibona turasaba rero kugira ngo ukuba bivuga izingufu bazananye ukuba bitubwira tuzobibone gucya nyene ntibizobe amasigara cica
ibanki y'ugwaruka yuguruka icese tariki 5 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2020 yuguruka icese n'umuhisi president Petero Nkurunziza ariko kuri no wa gatatu akaba ariho yugururiye imijyango abakeneye kuyitura.
Turacyari mu Burundi aho leta ivuga ko abantu 40 banduye virusi ya corona mu minsi ibiri ishize mu mujyi wa Bujumbura no mu nkengero zawo. Ivuga ko abantu bose batazubahiriza amabwiriza yo kwirinda gukwirakwiza indwara ya COVID-19 bazacibwa amafaranga cyangwa bakajyanwa mu nkiko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Kuva ku itariki ya kane honyene gushika kuri ya gatandatu abantu 40 ni bamaze gupima mwamugira wa COVID-19 mu Burundi bose banduriye hagati mu gihugu bakabamenyekanye inyuma yaho 10 muri bo bagiriye kwipimisha bagomba gufata ingendo nkuko byemezwa abantu bushikanganje bw'amagara y'abantu mu itangazo bwasohoye abanduye bose baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu nkengera zawo mu bibanza bihuriramo abantu benshi umushikanganje w'amagara y'abantu utazende ku mana yasavye ku ingingo zo kwirinda ikwiragizwa rya coronavirus zubahirizwa bwa domo maze utazovyubahiriza gatangisha uhada hata tuzwi nyuma ukurikiranwa mu butungane hari mu gihe yasoma iryo tangazo mu biro vy'i Bujumbura
vyibanza navyo ni ibi bikurikira ubunwero ububari uburiro ibibuga vy'inkino ibitoro vy'amabisi, amasoko, amashure, amavuriro, amasengero, ibiro vya leta canke ivy'abikorera twabo, eka mbere naho hantu hose hahurira abantu benshi gushikira nganji busavye bushimitse abajejwe intwaro n'umutekano gukurikirana ishikwa mu ngiro kizingingo mu gihugu cose guhera igenekezo rya ndwi nzero 2021. Isabwe kandi ko wowe yoca kubiniza ingingo yotangishwa ihadabu hakurikije amategeko kandi akayitangishwa n'ababijejwe bibaye ngombwa agakurikiranwa mu butungane.
Nagitegereje ihadabu izotangishwa bene bibanza canke abajejwe bibanza bihuriramo abantu benshi itavuzwe uko ingana, yazotangishwa amahoteli yakiri ingenzi ziva hanze yakarenga ku masezerano yo yarazwi ni miliyoni 2 z'amarundi hejuru yo gushobora nayo nyene gushengezwa imbere y'intahe.
Amahoteli yose asanzwe akorana n'ubushikiranganje bw'ubudandaji ingenzi yasinye urwandiko twita acte d'engagement kuri abo bose rero barurenga ko bisabwa yuko abaserukira leta muri ayo masezerano ubushikiranganje bw'ubudandaji ingenzi bashyira mu ngiro ibihano birimo amande agera ku miliyoni 2 hamwe no gukurikirana n'ubutungane. Bateza kumenya yuko abantu baje muri karantene batatezwa kuja hamwe n'abandi bantu basanzwe mu hoteli bataja hamwe n'abantu baje kwivuna umusasi muri iyo hoteli. Ibyo biranditse neza mu masezerano bo nyine basinye. Dusaba rero yuko inzego zibijejwe zoyashyira mu ngiro.
Ikibazo cya COVID-19 no kuyifata minenerwe umukuru w'igihugu yari yagarutse ko mu mpera z'umwaka. Evariste Ndayishimiye yagabishije cyane abakozi ba leta
kuguruye imbibe tuzi neza ko tuzozibira mubuga tusanga nk'indongozi mabijejwe aratorokesheje umuntu aramutorokesheje biramara maji. Nico gituma navuze yuko ubuje wonzobona ari hagati mu gihugu yagwaye tuzoca dukurikira uwa mwanduje we wadutwe nande wadutwe nande gushika dushikire kwa yizanye uwo muntu azofatwa nk'uko ari umurozi yaje kuroga Uburundi. None umuntu twofatane imiti y'uburozi aje kuroga Barundi ntiyohara azoca hanwa rero hakurikizwa amategeko nk'umurozi yaje kuroga yaba uwa mukingika ibaba tuzofata ko ari we yaroze kuko ni nk'uko woreka umuntu akazana ikigwanisho kuza kwica Barundi. Icyo kintu kirateye isoni kiramara maji kubona umuntu ashobora kuvuga ngo yinyegeze gushikashike batamubonye ukabona uwundi nawe ngo mpa ibihumbi ijana shaho nkwereke witishirizemo wigire kandi aho ntuzi yuko n'umwana wawe ashobora kumwanduza umugore wawe ashobora kumwanduza agapfa ku bihumbi ijana ahubwo hariho numvise ngo bahagitire cy'ibihumbi bitanu.
Muganga Ndikumana yavuze ko hanini abandura babaje bava mu bihugu byo hanze bakinjirira ku kibuga cy'indege mpuzamakungu ca Bujumbura canke bagaca mu Kinywabi ariko yanemeje ko ubu abarundi muri rusangi basubiye kwijajara.
Biragaragara yuko habaye kwimenyera kudehukigwa kuri twese novuga kubakuze kuri bato kubize n'abatize twikubita gashi kuko iyo zijya ngingo zo gutaramukanya zo gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune twirinda kugwana mu nda no kuramukanya tuba twarabigumijeho kujya twari tubizi imbere hamwe twabona abagwayi babiri aba bose ntibari kwandura. Byumvikana yuko umuntu umwe ashobora gutura igihugu cyose muramaze kubona mu bukwe mu mariage mu mamanza mu masengero abantu bose umenga ntacigeze.
Ingenzi zinjira ku butaka bw'u Burundi zibwirizwa kuba zifite ibipimo bya COVID-19 bitarenze amasaha 72 ariko kubaturuka mu bihugu bibanye na cyane cyane mu Rwanda hashobora gufatwa n'izindi ngingo nk'uko bisigurwa na Minisitiri Ndikumana.
Icyo tumaze kubona ni uko nk'abava mu bihugu duhana imbibe umuntu avuye mu Rwanda aje na Rwanda aza mu mita 25 abashitse ushobora gusanga rero upimye utabona umugera mugabo mu minsi itatu ugasanga yaje yanduye mugabo agishyika kuri aeroporona atamugera afite. Ibyo rero byose tuzabikoraho kugira ngo turabe ingingo zofatwa.
Kuva umuntu wa mbere afite umugera wa COVID-19 amenyekanye mu Burundi mu kwezi gatatu umwaka ushize abantu 884 nibo leta itangaza ko bawanduye 773 bakaba barakize babiri urabahitana mu gihe 19 bakiri ku musego. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411216699. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 293 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuje mu Burundi tuze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho impunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Mulongwe iri muri territoire ya Fizi mu burasirazuba bw'icyo gihugu bavuga ko bafite ikibazo cyo kubona amazi meza. Barasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kubatabara. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera mu burasirazuba bwa Kongo Vedast Ngabo yavuganye na bamwe muri izo mpunzi mu nkambi ya Mulongwe.
Tavinga imurongo travisi kibazo cy'amazi tuzinduka gutonda bamwe hari gihe batonda mwijoro abandi twazinduka mu gitondo tugasanga hari abantu benshi n'amazi yaje hatatangura akabyuka induru gasanga turagwanye turi kwibombo aha kamara umwanya mutonyi tutaraheza kuvoma twese kare twara twitura kubipoma ariko ubu uri kuravoma sinzi ko ari kubera imvura usanga sani asa nabi arimo ibicafu hari gusanga haduganyemo nibisenyi tukafa kunwa nyene kuba atako turi bugire twebwe dufisika ibado cy'amazi n'ukuri hano mu site wacu cy'amazi kuba ndanse twosaba ababijejwe yuko bogira ico bakoze vuba kandi tukanatangaza ukuntu amazi ari karabura imvura iri kiragwa ariko mu gihe imvura itagwa nubwo haza amakenya amazi twarayaronka rero twasaba ababijeje baraho ko batugirira kuko amazi ni nkenegwa na burya kino gihe hari ikido cyateye cya coronavirus
hari gihe amazi tuyabura tukagenda kuva mu ruzi rwa Mutambara hari naho Mutambara urabona ni nk'ibirometero bishika nka bitanu kuva mu ikambi Murongwe hari naho ababembe babakankamira mugataho kata amazi mufise ngaha kwibombona haramutsaje usanga nabari ko baragwana ikintu cy'amazi ni ikintu kigoye abantu bapfasoni ni ikintu kitugora gose turasabye haserira ningene yo duhereza amazi turahangayitse gose ngaha muri sitemu rongo mbere tubona nk'uko tutari nk'abarefije kubera handi hose numva ngo umurefije afashwe nabi nimba Kongo yananiwe kudufasha niraba ingene itanga uruhusha ihereze iyindi leta itunguruze idutware nk'andi hantu tworonka nk'amazi ngira ngo babishoboye n'ukuri leta ya Kongo ndabona nta kintu na kimwe ishoboye ku bintu by'amazi ikibazo cy'amazi guhera kuva dutangura inkambi ikibazo kijyanye n'amazi kirarenze nikintu nakamenesha banga nk'umwatwe bwarefise ndabona sirikare ya Kongo sirikare ya Kongo nimbibona yananiwe yuko idufata neza nihere tuzindi leta turabe yuko koshobora kuronka amazi
kuva tukinjira iyi nkambi ya sitemu rongo tarafise ibibazo binini cyane ibibazo dufise biraduhanze gose inkambi yarabuze amazi inkambi cyoroka ku rugero ruhambaye kuko mu nkambi yo mu Rusenda bayaronka 24/7 ugasanga amazi barayamena amazi ntagira ikiyakoresha mugabe ni murongo tukabara nayo tunwa bivanye nuko badufashe nabi kandi hasereri yako zigikorwa cyo kugira ngo baduterasireze amazi akwiye ugasanga ngaha mu nkambi yo murongo hari abantu byukuri ingumu zirwa zirayaga imigere je ni twahagize imana korode mba wiboroka 14 ndi mpunzi mvugira impunzi zose zose zita murongo mu gihe amazi atayo naho ibiza byahora bitemba ntibigitemba ubu tujya muri Mutambara ni birometero gufi bitanu cyatugiye muri Mutambara turuhangayitse gose aho umuvyeyi haseri na IDC nakore kuvugira ngo arabe ko novyogenda nayo ubundi ho tugeze aho mashashaka iyo urundi wacu twakuze tutazi bipoma ngi gipoma ni giki cyinka giye byukuri maze imyaka 33 mu gipoma se ndi sharico nakimenyengeze muri Kongo babi bimaze kuza kubishinga ino muri Kongo nagize ndi kuzimukaho numva numunyu ndavuga ati abasamazi n'umugwesera ndavuga ati ribombo nibari gumize ngagira ngo tutetura amazi yo kunwa igipoma pompye haza ubuzi buke ingoma migere abadoka kwicana mu mitwe n'agasho woza kwiyahura kana tamaze ni karaza uhitamo kubiheba ibyo ndiyo bapomyo biraza kandi micangiraza n'amazi mabi kuko nta mazi yova mu binogo yotinda abasamira neza kandi ko kiki gipoma babasize mu kuzimu nukuvuga ije bijye binogo vy'amose babarazi mbye pembeni mu mpambara ziko ani hantu hagwiranye amawese ya manyera vindani mu bishimu niyo tonyuroka twagasanga tuko turayanwa ahubwo n'umucafu uteye nabi
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo muri iki gitondo na tuyasoreje ndabashimiye mwese mwarimu yakurikiye nshimiye kandi bagenzi banje bamfashije kuyategura yarahagarariwe na Etienne Karekezi yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala yimwumvaga kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.